Islam Favorite Partner Company mu Congereza yahagaritswe n'igipolisi cy'u Burundi ryari ryavutse mu kwezi guheze ryaryihaye intumbero yo guhuza abasore n'abigeme bakeneye kubakana. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusangi Pierre Nkurikiye yatangaje ko ivyo biciye kubiri n'imico n'akaranga ku Burundi.
Igipolisi cyafashe abagabo babiri bakabafatiwe mu gisagara cha Bujumbura hafi yaho bakorera, bagiye hamwe bashinga ishyirahamwe rijejwe guhuza abigeme ngo babuze abagabo hamwe ngo n'abasore babuze abagore, ko iryo bari ishyirahamwe twokwita mu Kirundi ryo kurehereza. Ubituye mu bibazo bamubaza aruzuza avuga yuko yoba yari yarigeze gukundana nuko yoba yarigeze gukundana agahebwa, aho bamubaza ibihimba vyiwe vy'umubiri kumwe na bimeze na cane cane vya bihimba vy'amasubizi inyuma, bakamubaza ko ari bininiya bigereranye canke ko ari bitoya, baramubaza nuko kirisugi canke atakirisugi. Ibi bibazo rero nk'ibi tukabona yuko ari ibibazo biza byinjira mu buzima bw'umuntu.
Iryo shirame ryo rimenyesha ko ryari ryahawe uburenganzira bwo gukora n'inzego zibijejwe kandi ko ryatanga n'amakuru n'amatagisi ya mari. Igipolisi kivuga ko ivyo ryasabiye uruhusha atari ivyo ryagiye gukora. Igipolisi kivuga ko ivyo bijanye no guhungabanya umutekano w'igihugu.
Bari basabiye uruhusha igikorwa co guhanura abagiye kubakana, ariko urumva yuko bace bahindura intumbero baja gukora ivyiwabo, n'aco gituma rero bagiye bace bafatwa bakagirizwa kuba ino shirahamwe ryari rifise intumbero yo guhungabanya imico n'imigenzo y'Ikirundi.
Kugaruka n'abandi bashaka kubaka izabo bahamagarirwa kwirinda ibikorwa nk'ivyo bibajana mu migenzo mibi. Igipolisi kiragabisha n'amaradiyo canke abakoresha imbuga ngurukana bumenyi mu gucafuza abandi canke gucafuza isura y'igihugu biciye muri urwo rudandazwa igipolisi cita rubi.
Yaba umusore yaba inkumi igeze mu bigero, hariho ukungene bicagurira bo nyene abo bubakana, kandi n'amategeko aravuga yuko abaja kubakana aribo bo nyene baronderana hama bakumvikana, navuga yuko baca ku muntu bakamuriha amafaranga maze agaheza akaja kubaronderera. Turabibona kuri iri shirahamwe mwa turabibona no abantu bakunze kugira utunyamakuru ataritwo cyane cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, ugasanga barafasha amasanamu y'abantu baravuze ko ibi nabiriya bitisunze amategeko bihungabanya imico n'imigenzo y'Ikirundi. Ariko twagomba tubagabisha imico n'imigenzo y'Ikirundi irahagarariwe n'inzego za leta. Nkumbure babakiri bato batazi neza iby'imico n'imigenzo ya miranga barundi kandi nubi baranga, tubahanura ko bakabaza abakurambere bakabaza ababyeyi babo ikizira n'ikitazira.
Nijyambere mu Burundi habishirahamwe rije manga rikaja habona rigakora igikorwa co guhuza inkumi n'imisore ishaka kubakana. Pierre Clavenyunkuru, Kigali, ku byijwi rya Amerika.